Iyo ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe muri uyu mwanya na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese aho muherereye. Twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutege amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle ayavugwa hirya no hino ku isi, reka tuyatangurire mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kundwi barishwa, abandi 16 barasha iburyo bumeze nabi cyane. Igihe kamyo yikoreye ibitoro yaturika mu mihana y'abanyagihugu mu burengero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buramatare w'intara ya Kongo Centrale Gi Bandu yavuze ko iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishiri wa kane mu mihana yahitwa Mbuba, ni ku birometero 120 mu burengero bw'umugwa mukuru Kinshasa. Agasagara ka Mbuba kari kwibarabara rikuru rihuza Kinshasa n'ibivuko vya Matadi hamwe na Boma. Mabiala Konde wo muri societe civile muri ako karere nawe yavuze ko iyo kamyo yahiye abanyagihugu bariko barayivoma igitoro. Abandi bantu barenga 50 barishwe igihe yindi kamyo y'ibitoro yasha muri ako karere nyene mu kwezi kw'icumi hari mu mwaka w'2018. Tuve ku mugabane wa Afrika dusimbire kuyavugwa hirya no hino mu makungu. Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ejo ku munsi wa kane ko ari ngombwa ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu ku byaha yagirizwa ko yakoze muri Ukraine. Kiganiro yahaye televiziyo yo mu Budage yitwa Bild yavuze ko perezida Putin agiye gutsindwa intambara kandi kwa kwiye kuzobazwa ku bikorwa yakoze muri icyo gihugu cya Ukraine. Ursula von der Leyen yavuze kandi ko atagukekiranya ko hakozwe ibyaha byo mu ntambara. Von der Leyen yavuze ko Ukraine izobandanya ishigikirwa n'Uburaya igihe cyose intambara izomara. Hari mu rugendo rwiwe yarimwo muri Ukraine ejo ku munsi wa kane mu biganiro byo kwinjiza igihugu cya Ukraine mu bumwe bwa Buraya. Kuri iyo ntambara nyene, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House ejo ku munsi wa kane byaremeje iyindi mfashanyo nshasha ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 600 z'amadolari igenewe igihugu cya Ukraine. Ni mu ntumbero yo gushigikira Ukraine, aho ivuga ko iriko irisubiza ibice byari mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Iyo mfashanyo ya gisirikare igizwe n'ibirwanisho n'ibikoresho bya gisirikare ndetse no kuzotanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare muri Ukraine nk'uko bivugwa na Presidency ya Amerika White House. Kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufashisha Ukraine imfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyaridi 15 z'amadolari y'Abanyamerika. Iri tangazo ry'izi mfashanyo nshasha ya Amerika kuri Ukraine rivuzwe inyuma y'indwi zibiri igisirikare cya Ukraine gitanguye ibitero byo gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya, ariko Uburusiya bwo bukavuga yuko buriko burasubira inyuma bwonyine atari Ukraine iriko irabusugereza, ngo ni ku ntumbero z'ubuhinga bwa gisirikare. Ni kuri ayo makuru nyine y'Uburusiya na Ukraine, ikigo cyawo ni nacyo kigendereza ibya nuclear ku isi cyaremeje ryo kuwa kane itegeko risaba Uburusiya kuva mu kibanza kirimwo ihinguriro ry'umwuka wa nuclear riri mu gisagara cya Zaporizhia muri Ukraine. Abadiplomate bari muri iyo nama yabereye mu mwiherero i Vienne muri Autriche bavuze ko iri tegeko ryemeje ko ibikorwa bya gisirikare bibera hafi y'icyo kibanza bishobora kuzotera isanganya rikomeye rya nuclear. Bavuze ko ibihugu bibanyi hamwe n'amakungu bishobora kuzohagirira ibibazo bijanye ni umwuka wa nuclear. Icho kigo gisaba Uburusiya hamwe n'ikigo cy'Uburusiya kijejwe kugenzura ibya nuclear aricyo Rosatom guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare bikoregwa hafi y'iryo hinguriro. Gisaba Uburusiya gusubiza iryo hinguriro mu minwe ya Ukraine. Intumwa z'Uburusiya muri ako kanama ziranegura ko iryo tegeko ritavuga ku bitero Ukraine ariyo ikora hafi y'icyo kibanza, ariko ko atagitangaje kuko ibihugu byo mu burengero bw'isi biri ku ruhande rwa Ukraine. Intumwa z'icyo kigo zaheruka kugendera icyo kibanza mu ntango z'uku kwezi muri Ukraine, bavayo batanga raporo ko icyo kibanza cononywe n'ibitero bya gisirikare. Mu karere ka Aziya naho ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bisa n'ibyashitse ku masezerano yo guhagarika imishamirano y'intambara imaze guhitana abasirikare bo ku mpande zose barenga 170 kuva itangura mu ntango z'indwi. Abategetsi ba Armenia batangaje guhagarika intambara kuva ku munsi wa gatatu, ariko ntacyo leta ya Azerbaijan iravuga ngo ivyemeze cyangwa ibibeshuze. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Twitter, ubushiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko yakiranye ugweze uguhagarika gutana mu mitwe hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanyi Azerbaijan na Armenia.
Tugushimire Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda inzego z'umutekano zarakikujeje kwa kane igice cya Kangondo kizwi nka Banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu.
Batugose na kujya mu kazi abikubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure. Ukuvuga ngo nukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa.
Uwo ni umwe mu baba muri Kangondo. Igipolisi cy'u Rwanda cyo kirahakana ko cyakoresheje ingufu.
Ahubwo byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Bagutse ubutaka saho ukabushobora wabona polisi ikose ubutaka bwose bw'abanyahe. Iyo ivuze gukoresha ingufu, yabivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa ko bwagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye.
Uyo ni Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro bya President Felix Tshisekedi yaragendeye ejo kuwa kane igisagara cya Bukavu. Mu Burundi abanyagihugu, abanyamigambwe n'amashirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye, mu gihe ejo kuwa kane itariki ya 15 y'uku kwezi kw'icyenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzo amakungu wahariwe demokarasi. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandanize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda inzego z'umutekano zarakikujeje kuwa kane akarere ka Gasabo muri serire ya Nyarutarama mu gisagara cya Kigali hazwi nko muri Banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa adufitiye inkuru y'imvaho.
Kuva mu ijoro rya kera ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru rishyira kuwa kane inzego z'umutekano zirimo abapolisi benshi cyane zari zagusinya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe. Inshuro zose itangazamakuru ryagerageje kwinjira ha muri Banyahe, abapolisi twakangagaho batubwira ko ntawe mere kwinjira cyangwa gusohoka. Mbere yuko ibi biba, ubutegetsi bwari bwaburiye abatuye aha ko byanze bikunze bagomba kwimuka. Ubutegetsi burabahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari Denis Karera wahisemo kubakira abo baturage amazu yo kubamo ahitwa mu Busanza aho kubaha ingurane mu mafaranga. Bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga. Uyu ni Madamu Pauline Umwari, umuyobozi nshingwa bikorwa akarere ka Gasabo.
Hano hantu mugomba kuhimuka ni hambe. Itegeko murabizi.
Mu marembo y'Abanyahe hari abaturage bari babuze ayo bacira nayo bamira. Aba bashakaga kwinjira kuko bari basanzwe bacumbitseyo.
Nari mvuye ku kazi nsanga bashyizeho barihere ko nta muntu winjira nyine hari. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu waraye ijoro abananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi.
se ubu tugiye kurirwa hano buse turaryiki n'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare bari hano wenda bagenda tuzanira ibiryo tube turira hano hanze nitujyamo n'imbere se ubundi turaryiki
kurundi ruhande hari nabavugaga ko ibintu byarushijeho kubayobera kandi bari biteguye kwemera kwimuka kuko nta yandi mahitamo
ngenda saba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu perezida Paul Kagame twemera mudufashe niba umuntu yarafite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturebere naho umushyitsi azajya ajyamo
ubwo twari mu nkengero z'abanyahe twabonye tunumva kadege katagira umupaka kazwi nka drone kazengurukaga kagari kose kamenyesha abaturage aho bagomba gusanga imodoka zikabimura witaruye ukagera hakurya kibagabaga nibwo ubona uburyo inzego z'umutekano zari zihagaze habonekaga cyane kandi amakamyo n'amabisi menshi yagombaga kwimura abaturage ndetse n'imodoka y'imbangukira gutabara cyangwa sambiranse ita ku barwayi habonekaga bambaye amajire y'icyatsi bari bashinzwe kwinjira mu nzu bagasohora ibikoresho bakabipakira imodoka nyuma yo kutwangira kwinjira muri banyahe twashatse kumenya umwuka urimo imbere ku baturage bahatuye navuganye n'uyu
batugose nakujya mu kazi akubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ukuvuga ngo nukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa
mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri ikirene
abaturage bari imbere mu midugudu ugomba kwimurirwamo busanza baravuga ko kugeza ubu harimo n'abapolisi biteguye guhosha imyigaragambyo hagati aho ijwi rya Amerika ryamenye ko hari na bamwe mu baturage bahisemo guhunga bakibona inzego z'umutekano abo bahungishije ibyangombwa by'imitungo yabo uyari muri abo twavuganye ku murongo wa telefone
turacyategereje ubutabera kuko nakubwiye ko ku itariki 29 ariko twadutegereje imyanzuro y'urukiko cyane cyane akaba ari nacyo ndetse gituma dushobora kuba twajya kureba ibi bintu nkuko batubwira ko uwagiye mu rukiko yakurikije amategeko utaragiye mu rukiko akaba yarigumuye kuri leta byari ngombwa rero kugira ngo tujye ku ruhande bamwe na bamwe
kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hari abakodeshaga muri banyahe bari bari kuhava bagasohoka kugikodesha ahandi mbere y'uko iki cyemezo gifatwa umunyamategeko Innocentho ku bwayo yabwiye ijwi rya Amerika ko kwimura bo yunganira inkiko zitaragira icyo zivuga byaba binyuranije n'amategeko
urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro bikomeje gutya u Rwanda rwaba arimo mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi ikoresha ibyo ishaka twavuga yuko urwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware
igihe twateguraga inkuru twashatse kumenya impamvu abaturage bavuga ko polisi yakoresheje ingufu mu kubimura ariko sipi jambo siko kabera uvugira polisi y'u Rwanda yaduhakaniye aya makuru
ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ukaba ushobora wabona polisi bwose ubutaka bwose bw'u Rwanda niyo bwaba bugabanya he kugira ngo bakwigerera yo ukirebera cyangwa n'abandi barakubwira iyo uvuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ntabwo ariko byagenze
afandi muranyohereza yo ariko njyewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira
nibyo
niko byagenze
nta ngufu zakoreshejwe ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo
iyi ngingo yo kwimura abatuye Nyarutarama irafata umuzi mu 2017 irareba imiryango isaga 1400 ubutegetsi buravuga ko bumaze kwimura abagera ku miryango 600 kubw'ibikorwa by'inyungu rusange ubutegetsi buvuga ko umushoramari yubatse mu busanze inyubako zijyanye n'igihe akazabyaza umusaruro ubutaka bwabo bijyanye n'igishushanyo mbonera hashingiye kuri buri gena gaciro ryakozwe ku mitungo y'abimurwa inzu zihendutse bagomba kwimurirwamo zihagaze ku gaciro ka $14 million z'amafaranga kuri buri imwe izihenze nazo ziri kuri $35 million kugeza ubu abanze inzu bahisemo kugana inkiko baburana n'umujyi wa Kigali amakuru twahawe n'umwe mu banyamategeko yatubwiye ko iki cyemezo keje batari bagatanze ikirego gisaba guhagarikisha iki cyemezo kuko inkiko zitaratangaza umwanzuro wazo byari biteganijwe ko inkiko zizafata icyemezo ku itariki ya 29 z'ukwezi bagira ubusabe bwa Amerika i Kigali
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yaragendeje ku wa kane igisagara cya Bukavu nirwo rugendo rwa mbere yagiriye Bukavu inyuma yaho abaye umwere mu rubanza rwiswe Procès de Saint Jour yaregwamo ibyaha bya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Temistocle Mutijima
aho ni mu mujyi wa Bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ahari hakoraniye ibihumbi magana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka UNC rya Bwana Kamere bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe Bwana Kamere wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira isaha 12 umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu
Je suis venu aussi pour amener un message de paix
Nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro urukundo n'ubumwe abavandimwe banje bose bo mu burasirazuba bwa Kongo bababaye na n'ubu bakomeje kubabara kubwo umutekano muke uhahora n'intambara ya M23 kandi nkabana ragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo
by'umwihariko ku kibazo cya M23 uyu mukuru w'ishyaka riharanira umwe ku nyungu z'igihugu cya Kongo INC yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro
Si nous voulons résoudre ce problème,
niba dushaka gukemura iki kibazo twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba M23 baribunagana kurekura bunagana bagashyira intwaro hasi hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mukuri kuzuye kubera ko abantu bapfira hariya ababyeyi bacu bashiki bacu n'abasaza bacu rero impamvu yariyo yose intambara ya habwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe
ku kibazo cy'imibanire ya Kongo n'ibihugu bituranye cyane cyane u Rwanda na Uganda Bwana Kamere yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa Kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda Uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari.
Le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie. De vivre
U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda amateka naho biherereye bibitegeka kubana iteka nk'abaturanyi kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye ubwumvikane n'ukuri kuzuye. Niba u Faransa ari garuriwe n'ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi bwaraje guhinduka ubunywanyi w'ubudage bihuriye mu muryango w'umwe bw'Uburayi birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande rero turasaba ko ibihugu byacu ko ari bitatu byemereye gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo n'uruhe rubuto rw'umwiryane rutume ibihugu byacu bihora mu ntambara
Bwana Kamere uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akoreye i Bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka 13 yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka yaherukaga i Bukavu mu mwaka w'2018 mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho Bwana Felix Tshisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora icyakora inzira zaje kubyara mahari birangira kuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi 8 mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa 2023 imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa Kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyo w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Mugihe ejo ku munsi wa kane tariki 15 yuko kwezi kw'icyenda amakungu yahimbaje umunsi mpuza makungu wahariwe demokrasi mu Burundi abanyagihugu abanyamigambwe n'amashyirahamwe yigenga babona demokrasi mu gihugu mu buryo butandukanye harababona ko intwaro rusangi yasasagaye mu gihugu mu gihe harabandi bavuga ko ahubwo ibintu bitera bisubira inyuma inkuru ya Eloge Wilikanez
Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bya Afrika bwemeye intwaro ya demokrasi n'umuzo w'imigambwe myinshi nyuma y'inama ya Berlin Labor mu gihugu cy'u Faransa bakuru bihugu by'uwo mugabane bagiraniye na president w'ico gihe François Mitterrand ico gihe yabwiye ko atazokwemera intwaro ya demokrasi batazokomeza kuronswa ifashanyo uko bibereye nyuma y'imyaka 3 umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akaba na president wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yaciye atsinda amatora hari mu kwa gatandatu w'igihumbi kimoja nchenda na mnongchenda na gata tu. Ya mara Melchior Ndadaye na Ahmed Zane ya tukwa ya Burundi. Ya chie hii chukwa kutegeti uratemba gazwa. urupfu rwiwe rwakurikiwe n'ubwicanyi bw'ihwabi y'abatutsi abacitse ku icumu baje kuba mu makambi y'impunzi n'ubu bakirimo hamwe hamwe mu gihugu nyuma y'imyaka 295 habaye ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi abasigaye baciye baje gushinga umuhari munini w'abarwanyi w'ubwoko bw'abahutu kurusha iyindi ari wo FDD wahavuye uhinduka CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe ingwano yamaze imyaka irenga 10 yahitanye abarundi 100,000 imbere yuko haba amasezerano yarusha mu 2002 ayo masezerano yatumye abahoze bagwana baja mu nzego z'igihugu Nyuma y'imyaka 15 perezida yariho icyo gihe Pierre Nkurunziza yaritoje mu kindi kiringo cyateye imari abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD bamwagirije guhonyanga ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yatsinze amatora imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta yayonjoroyemwo inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryavuze ko ubwicanyi bwakurikiye bwahitanye abantu barenga 1,200 mu gihe amashyirahamwe ahanira agateka ka kiremwa muntu y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko abarenga 1,000 baburi burengero abarenga 1,400 bahungira mu bihugu byo mu karere Nkurunziza yaseze isi mu 2002 yatarangije ikiringo ciwe ariko wamusubiriye Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yavuga ko naho demokarasi yatsimbataye hari abagishaka guhirika ubutegetsi babanje gutembagaza inzego Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko bamwe mu banyagihugu basanzwe bakira urugero demokarasi igeze ko mu Burundi maze bagishura ibikurikira
harimo abatokivamo bakomoka ingingo nziza kandamiza abanyagihugu tungane burubahirijwe barabikora neza cyane
abanyagihugu bari babuze iyo baja n'iyo bapfa turabishima
iyo turaye turirukanga inkozi kavuga tukabura abacu cyangwa tugatatana twebwe biratubabaza cyane
abaserukira amashyirahamwe yigenga bafite umuyobozi utandukanye Gabriel Rusiri arongoye Olicom
ufata ko tuba tugeze nko kuri 4 mu gihe 10 arigo rugero rwa nyuma ko kushika ku ntwa rusange yuzuye naho bigoye kubishikako
umuyobozi Dwarusiri usano wa Jardini bigira icegera cyo mukuru wa RCP
basubiye muri ya myaka ya 88 ya myaka 90 aho wasanga turi mu ntwaro y'umugambwe umwe imyaka 29 irangiye Burundi bwitohubye mu ntwaro rusangi demokarasi yacaye kuri nk'ukwezi
yamaraje ha Hakizimana wa Falcon FC kwa bibona
hari intambwe zatewe ziboneka tubivuga twisunze ko ubwambere abene gihugu ari bo bitorera indongozi bwizwa shingiro abatowe biboneka ko bari ko aritaho neza yabene gihugu simba tazo yatakazi na muntu
Nakasim Abdul umukuru w'umugambwe Pedezga Mibanga ni kwa bibona avuga fatiye kuturorero waduha hano
turashima cyane yuko ugwego gwa babura matari bama bahura n'abarongoye imigambwe kenshi mu manama umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bayatumye ko turabona yuko kugeza ku gwego rw'intara atabibazo na bimwe bihari mu banyamigambwe
mu gihe cy'intambara yahitiye mu Burundi n'abasenyeri ntibagerwa umutwe n'imirwi rwana hibukwa imyaka 26 heze hishwe Archevêque Joachim Ruhuna yahora arongoye diocese nkuru ya Gitega musenyeri Simon Ntamwana yasiguye ko kugira ngo abarundi bubake igihugu kizira injyane ari ngombwa kubanza kurekuriranira
nyine icyubahiro musenyeri Joachim Ruhuna yazize ukutwigisha gatinya Nkurunziza y'umukama idutegereza twese kurikuriranira ubu Burundi bwacu n'imbere yo gushika ku matungo n'ibiyaherekeza burakeneye byihutirwa ukurekuriranya no gusubiza hamwe
mu gihe cya none abakenyezi bo barafite ikindi kibababaje kubona badaserukiwe bihagije Jeanne Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa mu hari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano
hambavu yuko vyikuriye abo bakenyezi badaserukiwe ikwiye mu nzego n'abo dufise ntitwibaza yuko bafise uko kwisanzura mu guharanira iyo demokarasi
kwa 15 kwa 9 2007 niho ni yashinga umunsi wahari wa demokarasi kugira ngo iteze imbere ivyiyumvira ngenderwako vy'intwaro rusangi mwisi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi imyidogo ni myinshi kuri bene amato atwara abantu n'ibintu aciye ku kivuko ca Rumonge mu manuko ushira uburengero bw'u Burundi inkuru y'ijwi rya Amerika yakoze ifatanije n'abakunzi bayo dusomegwa na Thierry Vendayishimi
Uko kutumvikana hagati y'ishyirahamwe Atramarake n'ubuyobozi bw'ikivuko cya Rumonge bwatanguye kuva huguruwe imbibe ku bantu basohoka canke binjira mu gihugu, hakaba rero ari nyuma y'igihe kitari gito imbibe zari zimaze igihe zugawe kubera ikiza cya coronavirus. Kuva ico gihe itozo ry'amafaranga yo kuyunguruza ku bantu bajabuka baciye kuri ico kivuko riri mu minwe y'uburongozi bw'ico kivuko, aho mu minsi heze ico gikorwa carangurwa n'iryo shyirahamwe. Ibyo rero bikaba byateye icuka ati yizo mpande zibiri. Nkunzimana Stanislas aserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko agira ati:
"Nyabamire tubona nuko Maritime yari bubasha bwo kwandika abakiriya bacu kandi akadushingira ibice atazi niyo iboti zija niy'abantu bashika tuvuge nk'ubuguzi modoka bashya mu ibarabara mu murorange cyangwa turiza amafaranga mu ibarabara."
Umuyobozi w'ico kivuko Agrippine Nduwimana amenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ko hari akajagari kari kamaze iminsi kibonekeza biturutse ku myidogo myinshi mubiyunguruza, agasigura ko ari nabwo buryo burashe bwo kwegeranya amafaranga aba yatojwe kuko basanze hari byakogwa n'iryo shirahamwe inyuma y'ikivuko ntagire na kimwe kimenyekana. Ibyo rero byatuma iryo shirahamwe ritanga amafaranga agiyumviriye mu burongozi bw'ico kivuko.
Hage haribonekeza yuko batanga ibiciro bitandukanye kubafata izo ngendo, bamwe mbere bakamara n'iminsi kandi hari hamata ariko aragenda kubera n'abamata baca bajyanira abakiriya. Twebwe tumaze kubibona uko turabona yuko bicyavuza ikivuko ibiciro twamanze kuraba bo nyene amafaranga bagiye baraka, duca turaraba mbego uwatse mayenshi yatangaha uwatse makenyi yatangaha ca turagira ponderasyo. Twebwe ntitubatoreza amafaranga mugabo tugomba ibintu bifite umurongo kwa karne doris bonyene bakayizanira muri service ya kontabilite. No kuvuga umuntu wese aza akabaza ati mbega hari ibo tigenda hanaka ihari turamubaratira hari, hanyuma agaca yiyandikisha. Yiyandikishije abayabonye amafaranga amanitse kuri afishaje, no kuvuga ajanye niyo atumberaje nye ni boti hageze yuko tumurekura acaza akaraba liste yose na ya karne yiwe atanga, hanyuma agaca harura ayo amafaranga yose acaba yamuhereza agaca baharura ivyo bice tanu kwijana bagasha babikuramwo bisanzwe biri mu itegeko.
Naho batanezerezwa niyo ngingo yafashwe bamwe muri be namato ariyo maboti nibahakana ko ubuyobozi bw'ikivuko bubarose amafaranga bwatoje ariko akabashikira haciye igihe kinini.
Ibazo dufise naye do yakwiye amafaranga usakwanduka cumi n'imwe ntusobora kugira ngo uyagure ibintu bisaba gutwara muri Kongo.
Abo be namaboti basaba kwishyira hamwe ryabo ryo koroherezwa bakitunganyiriza ibikorwa byabo nk'uko amategeko abibarekurira.
Turashaka ariko rero twoshize gushyira hamwe ko tudukorera inyuma y'ikivuko tuhora mu kivuko tukandika abantu bacu kuko abantu bahangayika dusubira ku biro byatwika bene amaboti byosubira hanze ko twitese kwiteza amafaranga kugira ngo tumenye tuvugane mu keto musikana kugira ngo igitsira sura kugendako.
Urongo ikivuko cha Rumonge amenyesha ko hari bikogwa batarekuriwe gukora muri iryo shirahamwe kuko riza ryarahagaritswe na buramatari w'intara ya Rumonge konsoratere Nitunga kwa 24 ntwarante umwaka w'2022. Yagirije iryo shirahamwe Atramarake gukora nk'abo bita abakomisiyoneri hagati y'abiyunguruza na bene amaboti mu gushinga ibiciro byo kuyunguruza uko bishakiye. Ibyo nabyo bikaba binyuranye n'amategeko.
Njuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.